Nzamba
Nzambi rasamirana
Amakuru makuru makuru yaranze ntundwi
Ndabahari kaze mwese murano makuru 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 yaranze ntundwi turiko turasozera aya makuru mukamugira mu yashikirizwe na jewe pia gahungu
Inzamba
ndashubiye kubaramutsa ano makuru tuyatangurire kuyavuzwe mu bijanye n'abasirikare b'abarundi barungitswe kugwana mu gihugu cha Kongo iharanira intwaro rusangi ivyemezo vyerekana ko abasirikare b'u Burundi bagwana ku ruhande rw'abasirikare ba Kongo n'imigwi bafatikanije harimo FDLR na Wazalendo ivyo bikaba byarashitwe ku mugaragaro n'umuhari M23 uwo muhari ukaba warerekanye abandi basirikare batatu b'abarundi Aba basirikare bakaba berekanywe bari kumwe na FARDC hamwe na FDLR wakoze ihonye bwoko ry'abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda hamwe na Wazalendo inkuru ya Bonfils Niyongere
Aba basirikare b'u Burundi berekanywe mu RSC n'umuhari M23 kuri uyu wa mbere ari batatu bakaba bari mu migwi ine bari kumwe n'iyindi migwi bari kwagwana ku ruhande rumwe bagwanya umuhari M23 Muri abasirikare batatu umwe yaramaze kwerekanwa babiri nibo ari bashasha abasirikare b'u Burundi bahishuye ko bamwe muri bo baje mu ntara ya Kivu ya ruguru bavuye ku bibuga cy'indege cya Bujumbura kandi bambaye umwambaro w'igisirikare cya Congo FARDC aravuga kandi n'igikorwa bahawe mu ntara ya Kivu ya ruguru abo akabara muri batayo ya gatandatu ya TAFOC
Nitwa Premier Class Nzisabira Ferdin atirikire ni 32 Inite ni yamaze ya 3/2 kompanyi ya mbere njiye igisirikare 2018 injiriye imwaro cyo gukora nisanze muri Congo ndi Bujumbura dushika abantu 50 baciye batwambika iteni twambitse iteni baciye batwuriza indege batwambitse iteni ya FARDC tumaze gushika ku kibuga cy'indege I Goma duca dutora inkoho dushyize I Goma hadu aya imisiyo yo kujya Kirorigwe kurwanya abanyarwanda
Abandi basirikare bajanye mu ntara ya Kivu ya ruguru bavuye mu ntara ya Kivu yepfo bazana amamodokari kugera mu gisagara cya Bukavu aho baciye burizwa ubwato bashikana I Goma bose bambaye umwambaro w'igisirikare cya Congo FARDC abo akaba ari muri batayo ya gatanu ya TAFOC irongowe na Lieutenant Colonel Bizimana Pierre Claver
Nikwa Kapere Chef Niyongabo Pierre 26 Desande bisanze muri Congo nari mvuye mu Burundi cya mu gatumba Ntanjani ni Bukavu. Yegume, aje ni muduko. Nayambariye Bukavu. Yekeze igicanga kirwanya umunyarwanda.
Abasirikare b'u Burundi bari kubarwana n'umuhari M23 kugeza ubu ntibaza amategeko abagenga canke agahembo bagenewe. Icyo bikoze hari amakuru avuga ko umwumvikano hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi na Antoine Felix Tshisekedi wa Congo utegekanya ko umusirikare wese arungitswe mu ico gihugu cya Congo ariho amafaranga angana n'ibihumbi bitanu by'amadolari ya Amerika. Ayo makuru nyene avuga ko ayo mafaranga agabanganwa hagati y'umukuru w'igihugu na bamwe mu bihangange mu ntwaro no mu gisirikare abasirikare b'u Burundi bari mu rwego rwa TAFOC mu ntara ya Kivu ya ruguru bakaba barenga ibihumbi bibiri bari muri brigade irongowe na Colonel Jeconias niho imbere igizwe na batayo zitatu batayo ya gatanu ya TAFOC iya gatandatu hamwe n'iy'umunani ishingurwa ry'abasirikare basize ubuzima muri izo ntambara imiryango yabo ibwirwa ko wabo yaguye ku kazi gusa bagize ikindi babaza bategwa ubwoba na bamwe mbere bagahitamwo guca bacisha make abasirikare b'u Burundi bari kandi no mu ntara ya Kivu yepfo aho hakaba hari batayo zibiri batayo y'indwi ya TAFOC irongowe na Lieutenant Colonel Nkurikiye batazirange tiri Bukavu hamwe na batayo ya kane ya TAFOC irongowe na Colonel Zenobe Niyonzima batazira kirapanze iri mu karere ka Uvira
Tukiri kuri ivyo bijanye n'abasirikare b'abarundi barungitswe muri Congo Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi ngo ategerezwa kugira ibishoboka vyose agakurayo abo basirikare akongera mbere akarekuza abafashwe na M23 ako nakamo gategwa n'umuhari inamahoro abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano Marie Louise Barica ko aburongoye anegura inyifato ya leta yigira sindabibazwa mu gihe hari abasirikare bafiriye ku rugamba ntiyerekane ugushaka mu guhoza ababuza babo dutega amatwi Marie Louise Barica ko arongoye umuhari inamahoro
amakuru y'ibiriko birashikira abasirikare b'u Burundi barungitswe kugwana muri Republika ya Demokrasi ya Congo arahungabanije imiryango yabo basirikare eka mbere n'ukuri n'abarundi benshi mbega abo bana b'u Burundi ko barahiye kuzogwanira igihugu cyabo bakakigwanira naho bopfa ninde afise uburenganzira bwo kubahatira kuja kwigura ikindi gihugu ataco casezeranye nabo kandi wafashe iyo ngingo uwo ari we wese kubera atayifashe ku neza y'u Burundi n'abarundi arakwiye kwikubita gashi agasubiza inyuma abo bana b'igihugu akaba sokora muri Congo biravugwa ko mu banungitsweyo ko bahari habafashwe hakaba n'abakomeretse mbere ngo hakaba n'abapfuye none abo barazwa nde ko abitwa ko babijejwe ari mu gacerere atawuvuga atawuhoze imiryango n'igihugu atawiruka ngo izombohe zigombogwe abakomeretse bavugwe abaguye kuri urwo rugamba nabo ibisigarira byabo bitahukanwe bisubira mu iteka bakwiriye n'imiryango ibone kurira ibone kugandara ibone kwihanagura amosozi umukuru w'igihugu nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye wazi ico bayaze n'umukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigatuma yorungika Abarundi gupfira Kongo igihugu kiriko kigwana n'abanyagihugu bacu niyemange izo ngingo yafashe maze akora ica jejwe nka se Barundi abo Barundi bamugamburukiye bakagwayo ntibarekereshwe agasuzuguro no gufatwa nk'abatari kiremwa muntu ngo bapfe baburi kibahamba batwawe no kugamburuka abahushwe nabo natora inzira inzira zishoboka zose abagomboze yoye kugira nk'uko ivyo bintu byo babitangura hoba hariho n'intwaza ngabo ngo ziriko ziranka kurungika abo basirikare barongoye muri Congo bakaza barabaza ibibazo ngo batahure neza ibyo barikora janwamo abo bose inyishu bahabwa ngo zikaba ibihano umunyororo ibyo bibazo byose rero ntawe bihumuriza n'umwe abategetsi nibanyarutse batanga umuco abarundi batekane abarwanira igihugu nabo babikore umutima uri hamwe
tuve mu bijanye n'umutekano tuje mu by'ubutunzi amadeni leta y'u Burundi iheraniye amabanki akorera mu Burundi arenga imiliyaridi 600 by'amarundi bishikirizwa na Diomed Ninteretse umuhinga mu by'ubutunzi mu cigwa yagize mu bijanye n'amadeni leta ifite hamwe n'icyo kugwa kugira ngo agabanuke mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru ku wa mbere w'ino ndwi avuga ko ayo madeni aruta amafaranga leta y'u Burundi ikoresha ku mwaka tumwumvirize
amadeni ubuye birateye ubwoba ibiharuro biboneka amadeni bavuga yuko twaduheranye amafaranga arenga 600 miliyari ni ukuvuga ko amafaranga aruta kure amafaranga dukoresha ku mwaka ayo madeni ubiravye mbere ntibigoye kuraba uravye nko muri East Africa Community aho dusanzwe turi muri ibyo bihugu tumaze imyaka myinshi tutariha ubu mbere abakenya mu bihugu bashobora kwandikira bavuga bati na tuzobima ubutegetsi bwo gutora mufata ingingo rero iyo umaze kubona umuntu adahe aherana akahera iminsi amadeni rero ni menshi mu gihugu kandi mwibuke yuko igihe harageze igihe amafaranga yo guhemba abakozi bakayakura mu mabanki iyo rero igihugu gifashe imigambi yo gufata gikondera amafaranga mu gihugu hagati leta cyangwa amafaranga mu mabanki commercial bashiye muri BRD bijya bita le bon de trésor ni ukuvuga yuko amafaranga yaje bitanga mu Faransa effet d'eviction aba basanzwe baba pije ntibashobora kuronka amafaranga muri banki kuko baca baburana kandi niko todentere kiduga kuko leta yaguze ugasanga rero kumwe cyo gituma uraze muri rusangi abadandaza abarundi ubuye ntibari bato bato nta ntambaze niba kironka cyangwa niyo bayo yaronka ntibinvesti isango biza n'umwimbu kwiye ariko gituma leta itaza kugaragaza amafaranga yo mu gihugu na cyane cyane muri banki ntisa amafaranga amabanke ikayasaba gake kandi yo bikenewe
Inzamba
mu bijanye n'ubutungane naho abantu 14 bagizwe n'abashoferi hamwe n'abadandaza baraciriwe umunyororo wo gufungwa uri hagati y'umwaka umwe n'imyaka 5 sentare nkuru ya Rutana yabagirije guhungabanya ubutunzi bw'igihugu canke kwifatikanya n'abagirizwa ico caha iyi nkuru tuyibaze Alexandre Niyungeko
abantu 14 nibo baraye baciriwe umunyororo mu rubanza rw'ikibiraho rwabaye kuri uno wa gatatu muri sentare nkuru y'igihugu ya Rutana iyi sentare yabaciriye umunyororo uri hagati y'umwaka umwe n'imyaka 5 bakaba bagirizwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu abaciriwe urubanza bakaba bagizwe n'abadandaza hamwe n'abadereva b'imiduga yafashwe ipakiye ibidandazwa nk'uko turishyikirizwa n'uwakurikiranye urwo rubanza aho mu Rutana batanu muri abo baciye umunyororo w'imyaka 5 ni hadabu n'ibihumbi amajana 5 kuri umwe nayo abandi bane bacirwa gufungwa imyaka 2 n'igice hamwe ni hadabu y'ibihumbi amajana 5 nyene babiri nabo baciriwe gufungwa imyaka 2 kubera bagirijwe gufasha icaha mugi wa nyuma ugizwe n'abantu babiri baciriwe umunyororo w'umwaka abandi babiri nabo barezwa iruhande y'ivyo bihano imodoka zitatu zo mu bwoko bwa fuso zashizwe mu minwe ya leta hamwe n'ibidandazwa byose zari zipakiye amakuru ava ngaho mu ntara ya Rutana avuga ko abo badandaza hamwe n'abadereva bari bafashwe ku munsi wa gatanu w'indwi iheze kuko babesha abakozi b'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi OBR aho bishuye amafaranga make ugereranije n'ibidandazwa bari bafise ibyo bidandazwa bikaba byari bigizwe ahanini n'ibifungurwa cyane cyane ibigori n'ibiharage bose bakaba baturuka muri komine Giharu muri iyo ntara ya Rutana
kubijanye n'iyo dosiye nyene abakozi babiri b'ikigo OBR bakorera muri komine Giharu muri iyo ntara ya Rutana barinjijwe ibohero kuri uyu wa kane bagizwe icaha cyo kwifatanya nabo badandaza n'abashoferi mu guhungabanya itunga ry'igihugu Edi Claude Nininahazwe
abo bakozi babiri b'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi ya leta OBR barayinjijwe ibohero rya Rutana ku mugoroba wo kuri uyu wa kane Nishimirimana Bertimas na Niyongabo Fulgence abo bose uko ari babiri bakaba bakorera muri komine Giharu y'intara ya Rutana amakuru dukura muri komine Giharu yemeza ko umwe yafashwe ku munsi wa gatatu wundi afatwa kuri uyu wa kane ihagarikwa ryabo ngo rikaba rifitaniye isano n'iry'abadandaza 14 bo muri iyo komine Giharu baheruka gucirirwa ibihano bitandukanye bagirizwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu bikavugwa ko abo bakozi b'ikigo OBR bakorera muri iyo komine boba bariko barabazwa ibijanye n'ibidandazwa birenga ku byapakiwe nabo badandaza bitarishe ikori abo bakozi ngo bakaba bakekwa kuba barakoranye nabo badandaza kuri ivyo barengeje kuvyo bari barihiye iryo hagarikwa ry'abo bakozi ngo rikaba ryatumye ibiro by'ico kigo muri komine Giharu bidakora kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu nk'uko bivugwa na bamwe mu badandaza bo ngaho kuko abahakora ari abo babiri baraye binjijwe ibohero ubu ngo ukeneye kuriha akaba abanza kuja kurihira muri komine Kayogoro y'intara ya Makamba akabona kuja gupakira ibidandazwa vyiwe tumenyeshe ko abo bakozi b'ikigo OBR binjijwe ibohero basanga abandi badandaza 14 hamwe n'abadereva bose bo muri iyo komine baciriwe guhanishwa iminyororo itandukanye kuri uyu wa gatatu bagirizwa icaha cyo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu urubanza rw'ikibiriraho ngo rukaba rushobora gusasa umwanya wari wose muri sentare nkuru y'igihugu ya Rutana nk'uko bivugwa na bamwe mu begereye parke ya Rutana
amakuru tuyasozerere mu bijanye na politiki umugambwe CNDD-FDD waratanguje kuri uyu wa kane indwi yahariwe umugwanyi urunani Stefan Harusha ruhurikiyemo imigambi itavuga rumwe na leta rukabona ko abo bagwanyi ba CNDD-FDD atacirwa bigeze bakura mu ntambara kuko bagumye bafite imvugo bari bafite bakiri mu ishamba amashakubiri urwanko no gukumira abandi mu runani Stefan Harusha bakabona ko bakwiye kwisubira ko umviriza Jean Bosco Rwigemera ishegera cy'uburongoye Stefan Harusha
kwibuka baguye ku rugamba ntivyari bibi ibihugu byose byo ku isi birabibuka ariko kwibuka abaguye ku rugamba no kugira ngo abantu bakuri cyigwa cyiza mu byabaye kugira ngo bigire inama yo kwirinda icatumye baja muri iyo ntambara none nivyo tubona aba CNDD-FDD bakora habe namba duhereye ku kivugo ngo bagumye abanga uhenzwe n'agahengwe acana inkinzo icyo kivugo cyonyene kiragaragaza umutima wo kwamana ntaryo bahimiriza abagumye abanga kwama biteguriye intambara indongozi z'umugambwe CNDD-FDD duhereye ku munyamabanga mukuru wawo zirangwa no kubigwango uwo mugumye abanga mukuru imvugo yiwe yuzuyemo amajambo yo kwica yo gukuramwo gukorera ko n'ibindi nk'ibyo nta kigwa rero bo barakuye muri iyo ntambara bamaze mu myaka irenga 10 wogira bayiteshejwe hataragera baguma baribwaribwa bagakangurira abagumye abanga babo aho ndavuga indongozi kuzimanganya uwo batavuga rumwe ngo bikunde Burundi bube igihugu cy'umugambo umwe udende kanatsinda nta kandi kumugambwe n'indongozi zitagira imbono nta kandi kindongozi zatembeje itunga ry'igihugu zakigize icyanyuma mu makungu.
Nino kuri kano kagohe Kasefo Harusha dusozereye ko amakuru makuru yaranze inundwi byagahungu na yabashikirije ndabifurije kururanirwa aho muherereye hose naho kubimanuza.
Ngiye nzamba
nzambira samirana.
Amakuru makuru yaranze inundwi.